mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Muri kumwe na Fidel Niyonga mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imbuga ngurukana umenye ni ihuriro ry'abantu batandukanye n'ivyiyumviro bitandukanye. Abantu bava mu bice bitandukanye byo kwisi barahahurira bagahanahana ivyiyumviro ku bibazo bitandukanye biri ku mishaha yabo canke bibaraje ishinga. Muri iyo ntumbero izo mbuga zirafise akamaro gakomeye kubera abantu bazifashisha haba mu vyerekeye politiki, ubutunzi, indero n'imibano mu kuronka gushikiriza no guhanahana amakuru mu buryo bwihuta cane. Nyamara ubwo buryo burakoreshwa kandi n'abafise intumbero y'ugutyoza no gukorera ikibi abandi. Abantu bashaka gucafuza abandi, bashaka gukwiragiza ibinyoma, barangwa n'ubuhumbu, abanyonozi bakabuhariwe canke abarangwa n'urwanko barabwifashisha kenshi. Uburorero ni bwinshi cyane. Kamwe muri ubwo burorero notanga ni imigwi ishyira imbere inyungu n'ibara ry'urukoba ry'abazungu mu gukumira abandi, itegurira hamwe imigambi y'ububisha ibicishije ku mbuga ngurukana bumenyi. Akandi karorero gakomeye cyane muri ibihe kerekeye abantu barangwa n'urwanko rufatiye ku ibara ry'urukoba binyegeze inyuma y'imbuga ngurukana bumenyi kugira bifatire mu gahanga abakinyi batari bake babirabure bakina umupira w'amaguru mu mashampiyona y'umupira w'amaguru yo mu karere k'Iburaya cyane cyane. Uheruka guhura n'ivyo bibazo n'umukinyi akomeye yitwa Marcus Rashford akina mu mugwi Manchester United mu Bwongereza. Abakinyi batari bake barashikirije ibibazo nk'ivyo, yamara bitegereza ibintu bavuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA hamwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA atariko akora ibishoboka kugira kingira abakinyi mu gufatira ingingo ruhasha abakora ibintu nk'ivyo. Hari umuhari w'abantu batanguje isekeza ryo gusaba amasosiyete y'imihora ya internet nka Twitter, Facebook, YouTube n'ayandi guhagurukira ikibazo c'abantu bifashisha iyo mihora yabo kugira bakwiragize ibinyoma, urwanko n'ubundi bubisha mu kubazibira kugira ntibashobore kuyikoresha. Abari muri uwo muhari basaba kandi amareta gushyiraho amategeko agenga ibikoreshwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Yamara bitegereza ibintu bavuga ko gushika ubu atantambwe ziboneka zirafatwa. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Atanaz Karayenga, umumenyeshamakuru w'inararibonye ari i Paris mu Bufaransa, na Steve Derrick Ndizeye, umumenyeshamakuru w'inkino afise radio Radio Africa for Hope ari mu gihugu c'u Sweden. Batumire mbanje kubaramutsa. Iki kibazo tugomba kuvuga ni ikibazo gikomeye cyane, sinzi no mu isaha imwe ko umuntu ashobora kukirangiza, ariko turavuga ibyo dushobora. Nashaka mpere kuri wewe Atanaz, dutangure ku ruhande rwiza rw'imbuga ngurukana bumenyi ibiberaho muri rusangi. Ubona akamaro kazo ari akahe?
Akamaro kazo ni kenshi cyane kandi sagaseseshwa muri nkuko babivuze abantu bo ku isi yose, mu bihugu byose, mu mihingo yose, abasore, abatama, rwaruka rushasha barahanahana ivyiyumviro, barahanahana muzika, barahanahana ivyigwa, barahanahana n'ibitwenza vyonyene. Hariho abantu bakwize ibintu vyo gutwenza vyo gutegura bikaryoha, ukabona ko ari baremesheje ikiyago. Ikindi navuga ni uko uburyo bushasha buroroshe cane kugira ngo umuntu akwize ivyiyumviro vyiza nabibi mugabo vyiza navyone birashoboka. Ndavye nk'ubumenyi buri muri iyo mihora ivyo bitangaza, sinorinda kuvuga ikintu twese tuzi nka Google ubu nta muntu numwe atatangiwe, umunyeshuri, umwarimu, umuganga, umudereva w'indege, ukeneye wese ikintu amenya agira ati mbega cyagizwe ryari, cyakozwe ryari, cyakozwe na nde, hari ryari, ubisanga byose ku mbuga. Icyo ni ikintu cyiza rwose cyatumye abantu bungura ubwenge. Ikindi nacyo mbona kiriko kiratunga kandi gikomeye kandi ari cyiza cyane, nk'uko gukingira isi twese umenga dusigaye tubyumva kumwe. Abantu babona yuko amashamba ari kwarasha, ari muri Brezil, ari muri Californie, ubona inzuzi zitwara abantu bakavuga bati ibyo n'ibihe biriko birahindagurika kandi biva ku buhinzi abantu twiyumviriye, hanyuma bugatera uruhagarara mu bidukikije. Nicyo kintu kirakomeye cyane. Reka tugaruke no ku byerekeye ikiza cya Covid. Ego hari ibihuha byinshi byinshi cyane abantu bahanahana,
turaza kubigaruka ko
ariko ni ukuri urabyo ikiza cya Covid cyashitse neza, cyashitse inyuma ya internet. Kuko je ndibaza hamwe hatoba hariho internet, umuntu amenye ukuri kwaha abantu bari muri Japani, abantu bari muri Etats Unis, abantu bari Burundi, ingene babayeho, ingene bikingira, ingene bahendwa. Nukuri nukuri nibaza yuko tugeze ku ntambwe nziza cyane. Ibibi nabyo turaza
kubiza. Nawe Steve Derrick, icyo kibazo nyine akamaro muri rusange ubona k'imbuga ngurukanabumenyi, uretse ibyo twavuze Atanazi yari karavuga ku bijyanye n'ubumenyi, guhanahana amakuru n'umuvuduko w'amakuru, ningene isi kibanto abantu bakamenya amakuru mu mwanya muto mu bice bitandukanye byo ku isi, ariko ni wewe ubona wokongera ko ku kamaro.
Murakoze cyane. Nubwo yuko izi mbuga ngurukana bumenyi bwa social media ubu zaje gutuma itanga ry'amakuru biza ku muvuduko muremure cyane, ririhuta cyane, n'ikimenyamenya ngira murabona yuko n'amaradiyo cyangwa amateleviziyo akomakomeye nka yose usanga ategerezwa kuba afise igisata cy'izi mbuga ngurukana bumenyi, kuko ubu umuntu ashobora kurindira yuko adakwicara iruhande y'iradiyo nke kwicangwa arabe televiziyo, ariko rero usanga ubu umuntu ashobora gukurikirana amakuru y'ikibiriraho kuri za Twitter, kuri za Facebook, kuri za Instagram n'ahandi. Ibyo rero ndibaza yuko ari ikintu cyiza, ariko kandi ikindi nacyo nuvuga cyiza ni uko ubu hari n'ababikorera ko ubudandaji bya business, ugasanga abantu bariko baragurisha ibyabo baciye kuri izo social media cyangwa izo mbuga ngurukanabumenyi. Hanyuma ikindi nacyo novuga cyiza ni uko usanga mbere n'abagira amakampanye mu bya politike usanga bakoresha izo mbuga ngurukanabumenyi, ubu usanga abantu ku giti cyabo bugurura ibyo bita amapaje ya Facebook, ugasanga niho batangira amakuru, ugasanga nka twebwe twikundira inkino, usanga inkino uzisho ushobora kuzikurikirana ikibiriraho en direct uciye kuri iyo mihora y'izo mbuga. Hanyuma kosiga nyuma yuko ubu hari n'abaronka akazi kubera izo mbuga, usanga benshi bacisha anonse z'akazi cyangwa amatangazo y'akazi kuri izo mbuga. Hari izizwi cyane za LinkedIn, za Facebook, za Twitter, za Instagram n'izindi nyinshi. Ndibaza yuko uwovuga ibyiza by'ama social media muri ino myaka tugezeho, ndibaza yuko atabivuga ngo abimare, naho kandi hari n'ibibi byinshi kumbure tudakugerako.
Nibyo twashaka tuze ko murabivuze, ni byinshi cyane akamaro kenshi ingene imbuga ngurukanabumenyi zahinduye ibintu ku isi, ukugena ibintu bikogwa n'umuvuduko bikoregwa ko uko ibintu biba ari byiza bikoregwa kuri izo mbuga. Hari abandi bafise iyindi migambi y'ububisha, nabo nyine bakoresha ubwo buhinga kugira ngo bashake ku migambi yabo y'ububisha. Nibyo nashaka Atanazi mutubwire.
Nubwo bubisha bwabaye nk'ikintu cyahenganye cyagoramye, mwakivuye ku kintu cyiza, kuko ubu kubera izo social media abantu bose barafise ijambo, barashobora kuvuga, barashobora gushikiriza ijambo n'ivyiyumviro vyabo. Ubwo burenganzira bwo gushikiriza ijambo ni ukuri ntibushasha ku isi. Ubundi wasanga bufiswe n'abamenyeshamakuru, n'abantu bafise amahera, n'abantu bafise uburyo bwo kumviriza amateleviziyo avuye kure cyangwa amaradiyo avuye kure. Ariko uwo ari we wese uciye ku mihora myinshi arashobora gushikiriza ico yiyumvira mugabo rero gushikiriza ico yiyumvira nkakujya no mvuga nti mwibarabara woci barabara ugasiga kaburimbo nziza washaka ugashiramo n'imihora 20 mugabo ukabwira abantu uti umwe wese niyimenye uca iburyo uva ibubafu nta mategeko naho byaciriye mu by'ukuri hari abantu bibaza yuko kuri interineti ari akajagari ko nta mategeko ko umuntu ava iburyo cyangwa ibubafu akumva inyuma cyangwa imbere imodoka igaca aho ishatse ibyo si ibyo nicyo kibi twokwiyamiriza kandi mugabo ntitwibagiye ko cavuye ku ciza ikinaco mushinga ntayaheje kubivuga hari abantu baronka akazi ubu noneho hari n'abakorera muhira kubera izo za social media
nivyo turiko tubwira nko muri iki gihe cya covid abantu benshi
bakorera muhira
yego
yego ico ni ciza rwose kandi kiri mu bintu bisa bikingira isi urabona nta miduga myinshi kiri mu mabarabara urabona bimwe bya vyuka bavuga yuko vyonone ibirere yaragabanutse indege zaragabanutse ariko akazi mu mihigo myinshi mu bihugu vyinshi abantu bariko baramenyera eka na za kaminuza n'amashuri batonye ubu benshi basigaye binjira muhira izo vyara yandi mabi mugabo n'ukuri je ico navuze cyakare nagira nti imana yabitegekanije neza hakazagura kuza internet hanyuma hakaza icyo kiza cya covid biratweretse neza ko iyo internet yaje hageze kuko isi yarigeze aho mbona yuko umuntu yigenga ashike ubumenyi n'ubushobozi mugabo atarinze gufata amayira aja kure arinda kuja mu bindi bihugu ubu nuri i Burundi uri Bujumbura Kigali mu Kirundo afite internet muranganya ubushobozi bwo kumenya ibintu
nawe Steve Derrick icyo kukongera ko ku bibazo ubona biterwa n'abakorera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi
ego urakoze cyane na nibyo burya ikintu cyose gifite ibyiza usanga gifite n'ibibi ibyo bibi nabyo nyene si bike urabye ibikorerwa kuri za social media zitandukanye abantu benshi basigaye bagaragariza inzigo zindi kira zabo cyangwa iterabwoba biko bakoresheje izo social media hanyuma ikindi nacyo usanga hari aho umuntu wese ashobora gushikiriza ibyumviro bijya by'amakomantere ugasanga rero n'ufite iyo mbuga ngurukana bumenyi biragoye kugira ashobore gutora ibyo akwiye gukuramo ibyo bita censure mu rurimi rwo kumenyesha amakuru kugira ashobore gutoramo ibyo bibi ariko rero urabona yuko abantu benshi ubu basigaye bakoresha izo mbuga kugira bambura abantu babibe kugira abo bita abapedofile bashobore gushaka konona abana b'abakobwa bakiri bato benshi bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi nyene hanyuma abantu nabo bagaragaza bimwe by'ivangura ruhu bya racisme usanga bakoresha izo mbuga ngurukana bumenyi kandi ugasanga biragoye kugira umuntu ashobore kubamenya neza kuko benshi usanga n'amazina yabo bayahinduye aho rero bigaca bigorana n'inzego z'ubutungane cyangwa iz'igipolisi zategerezwa kubakurikirana kugira zishobore kubafasha hari mu bijyanye na politiki mu bihugu bitandukanye ubuhono mu bihugu bikomakomeye byarabonetse mu misede aho nyine muri leta zunze ubumwe za Amerika aho rero habaye ibintu bitari byinshi bikogwa hategwa ijya ngoro ya Capitol ibyo rero byaratumye mbere n'ibigo bisanzwe biraba ibi bihora bifata ingingo yo kugara ibihora ya social media y'uwahora arongoye igihugu cya leta zunze ubumwe za Amerika ibyo byabaye n'imbonekarimwe nibyo umushinga nawe karenga nk'uko yabibuze gushikiriza icyumviro ni ibintu byiza ni ibintu abantu benshi bama bagwanira ariko rero hageze aho umuntu akoresha izo mbuga guhimiriza abantu gukora ibintu cyangwa gukora ibidakorwa nibaza yuko aba ari ikintu kibi cyane nibaza yuko abantu bajejwe izo mbuga bubandanya bakora na cyane cyane barabe ibyo bihangange barabe n'abakiri bato umuntu ashize ibintu bigaragaza indigo bigaragaza urwango kuri za social media barabe ingene baza baragerageza kumukura ku murongo cyangwa bakamwambura ubwo buryo abasanzwe akoresha mu kugaragaza ibyo bibi byiwe
niho nje ku ijambo nari navuze ry'intangamarara ko hatangwe kubaho umuhari uri gutanguza isekeza novuga kampanye yo guremera abo bantu amasosiyete akomakomeye afise iyo mihora kugira ngo barari ingene bogerageza kuzibira abantu nkabo fise intumbero mbi bara abo twariko turavuga bafise urwango abo barondera bashurashuza abasuma abanyonozi n'abafise imvugo y'ububisha nk'abanyapolitike nivyo nagomba mbaze na Karayenga abanyapolitike twarigeze kuganira uvuga ko inyifato yo kubesha si bose babesha mugabo hariho abayikoresha nka ikintu gikomeye mu migambi yabo ya politike baba biyamamaza ni ibintu byanibonekeje abakurikirana ibintu bavuga ko vyibonekeje ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ntwaro ya Trump izimbuga ngorokana bumenyi zaje vyo bibazo biriho ariko umuntu yavuga ko zaje zongereza za amplifya umuntu agombye kuvuga
mu byukuri uraje mu kanjize kisi mu kanjize kabantu k'ibihugu ubu tuvuga tuti ni social media ikwiza urwango ikwiza ibigenzo mibi ivyo ariko mu minsi yahera yari media zijya zisanzwe amaradiyo amateleviziyo niyo abantu bavuma bagira bati ubuhumbu bwananiranye kubera icyo ariko ikindi nacyo mwibuke yuko abakoresheje media zifaye tumenyereye kugira bakwize urwango baturire isi nka ba Hitler ko ni bya kera mugabo si kera rwose aho nta social media yariho ariko urwango rwarafashe rurarandagata baramara abantu ingwano isi yose irahaguruka abantu barapfa barahera imiliyoni z'imiliyoni ivuye ku muntu umwe yifatiye mu gahanga abantu nk'abayahudi nk'abirabure nk'abatsigane nk'abahomosexuel nk'uko yabivuga ugasanga abantu benshi imiliyoni z'isi ziramukurikiye ziragwemeye kandi nahone dusubira inyuma gatoya kera simukasi kera cyane ntibuze gutyo abantu bakigira propaganda ya esclavage byaberahe mu masenge kenshi wasanga n'abantu bagiye gusenga abapatsi bababwira bati abirabure nta mutima bafise mushobora kuza kubafata mushobora kubashora imana izobahezagira kandi izohezagira na business yanyu n'urwo ruzadaza rwanyu byariho ikolonizasiyo yashobotse kubera iki yashobotse kuko hari abantu bari bafise ubushobozi bwo kuvuga kubwira abantu benshi igihe kimwe mu masengero kandi hari n'ubu si amasengero gusa ya eglise katolike hari yandi masengero bakoresha ibintu byo guteranya abantu mu idini ya isilamu hari ababikoresha amasengero yabo hari abandi bakoresheje abaprotestant abandi bakatolike eka adahari n'ahandi rero icyo ngomba kuvuga ibi byo gukwiza urwango ibi byo kwifatira mu gahanga abandi bantu si bishasha na gato abantu uriko tumeze usubiye inyuma ukomeje kubivuga muri kahise usanga byariho byari bihasanze byashinze imizi kuva kera mbwa igishasha kandi cyihuti nikujya nabivuze amaleta adahagurutse ngo agire amategeko nkakurya nyine navuze ku imodoka ntushobora gutwara imodoka utagira terani ntushobora gutwara imodoka utavuze uti ntwara iburyo cyangwa ibubafu amategeko niyo dukeneye ku isi yose kandi amategeko amwe yobuza nk'uko Derek yavuze nk'umuntu avuga mugabo ntibumenye uwo ari we akijisha inyuma y'ibintu by'amazina y'ubuhinzi cyangwa amazina atabaho mugabo agacyoza abagenzi agacyoza
ntabaciriyemo yego ndabakime ku bwanyu mwavuze ko amaleta akwiye gushira agakorana akaja hamwe agashyira hamwe amategeko amwe agenga izo mbuga mwavuze ko bitagenze gutyo na kajagari ntumenye umuntu n'ibyo ariko aravuga gutuka ntumenya n'uwo ari we akwifatira mu gahanga ni kuko igushuka ubu icyo cyabaye ikibazo ndanse ku maleta kugira ngo bashobore kugera kuri uwo mugambi
nticabaye ndanse ahubwo urazi ngene interineti yatanguye ari nk'uko urazi ko byavuye mu gisoda cyo muri Leta Zunze Ubumwe cyangwa atikiti abasoda ba Amerika aho bari hose ku isi bahabwa amategeko kandi baba bafite umuhora udacika interineti naho yavuye mu gisoda hanyuma abantu bagwanira ukwigenga kubyo ushatse barabijamwo jendi tujya mu manama muri UNESCO tumushira imbere liberté d'expression ibihugu byose bishira imbere ya liberté d'expression ibyo nibyo byaremereye amaleta ikintu cyaremereye amaleta n'abantu baciye nk'uko Denis yabivuze babonyemo inyungu nyinshi amahera menshi n'ubuhinga bwinshi rero ugasanga amaleta asana na ya senzwe na ya rushijwe nguvu na de mouvements sociaux société civile zozo tash zari tehengamye cyane cyane kuri kwigenga kushikiza icyumviro cyaba utarize atawinze kukuhija ukaryiha abantu bafise amahera nabo baca babishyiramo nguvu nyinshi kuko barabonye ko bishyira amahera menshi amaleta rero yarasenzwe yararushije ubushobozi mugabo hari n'ayandi maleta agira ati reka tugireke gutyo abantu bariko baravuga abantu bashaka guca amahera bayicire turasanga imigambi politiki ntacu ariko ubu umwabivuze ibara ryaguye muri kapitoli kubera kujya mushinga yaratwara amerika kuva ubu nkeka abantu bose barabonye yuko umuntu w'umusazi umwe ari umukuru w'igihugu cyangwa ari umuntu akomeye mu mugambwe cyangwa akomeye mu idini umuntu umwe arashobora gutembagaza ibihugu agatera uruhagarara amaleta rero nabyumve yuko ubu hageze yuko ashinga amategeko
naho ku byerekeye aya masosiyete akomeye y'iyo mihora nk'izi za Twitter za Facebook za YouTube twariko turavuga hari uwo muhari twariko turavuga uri kugeragaza nabo kubaremera mwari kumara kuvuga ko harimo inyungu nyinshi z'amafaranga ni ibintu byumvikana aya masosiyete n'amasosiyete avise amamiliyaridi n'amamiliyaridi yegera n'amamiliyaridi ibihumbi n'ibihumbi aya masosiyete uwo muhari uvuga ko amasosiyete akukwiye kwikebuka ntashyira imbere gusa inyungu z'amafaranga abone ko afise icyo no kwita responsabilite mu gihe ibintu nk'ibyo biko birashika uri kuratanga akakarorero nk'umuntu umukuru w'igihugu gikomeye ashobora kuba ibintu avuze bishobora gusenya igihugu gushikaho Twitter ifata ingingo yo kumuzirira kuri uwo uhora burundu n'ikihe kizoteza gukorwa kugira ayo masosiyete abone ko atari inyungu gusa zo gushyira imbere hariho n'iyo responsabilite social yo kubona ko abantu bafise imvugo mbi bashobora guturira isi no gukorera inabi abandi badafise ubwo burenganzira bwo kuba kuri iyo mihora
jewe uko ndabibona ayo masosiyete nta narimwe azokumva yuko hageze yuko bashinga amategeko kandi siko kazi kabo mu by'ukuri amategeko ategerezwa gushingwa n'amaleta hanyuma ajyari masosiyete andi mashyirahamwe afise amahera menshi kandi ayo mahera nabo bayafise ntibanatanga n'ikori umenye ikintu kibi cyavuye muri iyo media sosiyo ikintu cyihuta ni uko Nations Unies ituma ko ibihugu byose byo ku isi bagategura inama rukokome y'ukubwira bati dushinga amategeko nk'umuntu yanditse kuri Twitter amenyekane avuge izina ry'iwe bamenye aho bamusanga aho abapolisi bamusanga n'amategeko ategereza guhabwa ajya amakompanyi yoyo ego yarafashije yarazimije umuriro mugabo mu by'ukuri ry'amasosiyete nta narimwe azokwibwira ngo reka dushyireho amategeko yotubuza guca amahera menshi gusumba ntibibaho n'amaleta ateza kubigira ati ahajya muharenga kurya kuri indege cyangwa imodoka indege ntiziguruka uko ishatse hariho amategeko imodoka ntizitwarwa uko ishatse hariho amategeko abo rero bose bashyira amahera ntibahabwe amategeko kandi amategeko ava muri leta
reka tuze kuri Steve Derrick naho kuri ibyo bibazo ku bijyanye n'ayo maleta n'ayo masosiyete iyo mihora ibyo bibazo ubibona gute ubona ari ihe nyinshi yotogwa
rero nibaza yuko nk'uko byakozwe kuri Trump nibaza yuko ayo mashyirahamwe araba iyo mihora ari yo akwiye gufata intambwe ya mbere kugira ahagarike ngo bube gito cyangwa ibyo bintu bibi bishobe bikoregwa kuri za social media kubera iki kubera urabona nk'akarero mu maleta atari make ku mugabane wa Afurika urabona yuko iyo bashatse iyo mihora barayugara na cyane cyane iyo bashaka gukora ibintu bibi bijyanye n'ubwicanyi ubusuma mu by'amatora usanga ingingo ya mbere bafata niyo kugara ayo ma social media kandi aho rero babarisha amafaranga atari make iyo mihora nyene kugira abafashe kugara muri uyo mwanya baba badakeneye iyo mihora mu gihugu ibyo turabizi turamaze kubyumva ahatari hake no mu bihugu tuvamo ariko rero ndibaza yuko ikini nacyo kiri kandi nuko nayo mareta ayatari make haba muri Afrika haba no ngaha mu bihugu biteye imbere gusanga ayo mareta rimwe na rimwe nayo nyene akoresha iyo mihora cyane haba mu byiza eka mbere no mu bibi rimwe rimwe kuko turamaze kumva abatari bake aho bita aba pirate diplomatique usanga bajya muri ibyo bintu bakamena amabanga atari make y'inzego zikomakomeye mu bihugu ugasanga baratwaye amabanga atari make bakoresheje izo social media hanyuma ikini nacyo novuga nuko n'abantu batandukanye bakorera amashyirahamwe mbere anakomakomera cyane cyane ay'ubudandaji usanga kugira acyoze ayandi mashyirahamwe baba bariko barahiganwa ku isoko y'ubudandaji usanga bikora kuri izo za social media ariko rero ugasanga ayo mashyirahamwe araba ayo ma social media niyo ashobora gukurikirana ibintu byose bikorerwa kuri izo mbuga bashobora kugara cyangwa kubroka uwo muntu akoze ibitabereye kuri za social media ngira biragaragara nk'ibijyanye n'indirimbo zimwe zimwe iyo uyikoresheje kuri Facebook usanga ubwo nyine ayo mashyirahamwe ari za Facebook cyangwa za Twitter cyangwa ukoresheje amavideo atari ayawe udafite uburenganzira baca baguhagarika none kubera iki abantu bakora ibibi kubera ko abo bantu bagaragaza inzangano cyangwa iterabwoba kuri za social media batubuga ibyo rero ndibaza yuko je kubwanje kubyo niyumvira nuko nibaza yuko intambwe ya mbere yari ikwiye gukogwa n'ayo mashyirahamwe araba iyo mihora kuko amareta yoyo amwamwe usanga anakoresha izo mbuga mu bikorwa bibi cyane.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga aho turi kumwe n'abatumire Atanaza Karayenga umumenyeshamakuru w'inararibonye ari i Paris mu Bufaransa hamwe na Steve Derrick ndizeye umumenyeshamakuru w'inkina afise Radio Africa for Hope ari mu gihugu cy'Ubusweda. Ngaruke kuri Karayenga naho abaronderera amakuru kuri izo mbuga abano kwita les consommateurs de l'information benshi n'abaciye ubwenge ibintu byinshi babona kuri izo mbuga babifata nk'ukuri kuri kwa Bibiliya niki yacokogwa kuri bo kugira ngo bashobore kumenya turako turavuga nk'abajya bagize kijya gitero kuri Capital ibintu byose bategura abayobozi babo babitegura bakoresheje izo mbuga ibintu byose bahakura basoma babifata umukuri nuko ibyavugwa nkuko bonyine bavyivugira n'umukuru w'igihugu w'ico gihe ibyo babwira byose babona ko ibyavuga ari ibintu bateza gukurikiza amabwirizwa yiwe niki kuri abo barondera amakuru kuri izo mbuga bomenya ko amakuru yose ari kuri izo mbuga atari amakuru y'ukuri gutandukanya ugwatsi n'ururu
biragoye kuko abantu kubanganura abana muri icyo gihugu urimo abantu bakurikiye Donald Trump bashika imiliyoni 80 gutyo kazishika abamutoye babone kubangana bigoye kubera bigoye kuko bica mu nyigisho bica mu kwereka abantu yuko ikintu wumvise ku muntu naho ari umuntu wemera wizeye mugabo ariko akosha kibi naho bigoreye kuko umunyagihugu uwo ari we wese ari umunyamerika ari umushinwa ari wo muri Mexique cyangwa muri Afurika y'Isi ni ryari azogira ati ego mukuru w'igihugu aravuze mugabo icyo avuze je ndashobora kumubeshuza cyane ndafite uburenganzira bwo kutabyemera cyane ndafite uburenganzira bwo kurondera ukuri kundi kudahuye n'ukwiwe ni ryari tutoronka abanyagihugu mu bihugu byose byo ku isi afise ubwo bushinga bwo kubwira ati n'ubwo bushobozi n'ubwo burenganzira bwo kuvuga ati icyo ubwiye reka banze ndinyuze reka banze ntohoze icyo kintu rero gica muvuga mu ishuri mu miryango ariko ni indero bifata umwanya muremure ni nk'uko muvuga uti ngeza none bizokina ryari kugira abantu bose bakundane ntabe hakiri ubisha bwo kwicana n'ibindi n'ibindi bifata umwanya muremure ariko mugabo urazi uko imyaka igenda nukuri abantu baratahura kandi icyiza kiduva mu kizi Trump yatwereka yuko aho ububisha bwo gukoresha interineti ushobora gutwara ibihugu ushobora kubwira ndibaza ko mu bihugu byinshi abantu batwara nk'uko Derrick yabivuze n'ejo bundi ntabwo ntarinze gutuka mugabo uganda ejo bundi harabaye amatora baca barahagarika interineti
byarabaye no muri Ethiopia
ego iko cyane
kandi yari amatora muri Ethiopia mugabo ni muri jangwa hano muri Tigre baraziriye interineti mu kiringo bari kubagwanayo
mugihe kimwe urashobora kubitahura kuko ukomeje internet mugihe abantu bariko barakubitana na kose cyangwa imitanga cyangwa bariko bararasana bashaka bakoresheje nyine kuko bakwize urwavo bakwize akajagari mugihe kimwe birumvikana mugaba mu kindi gihe nkuko Derek yabivuze hari abikoresha kugira ngo niba amatora amenye ibyo nabyo ni indwara nshasha ni indwara yo mu bihugu bya Afurika ni indwara y'i Burundi kuko twese turi Abarundi tuvuga Burundi warabonye ko abantu ataca bagitsinda umukuru w'igihugu ariyo bamenya amatora biciye mu buryo bwinshi akemanga akajya imbere y'abantu umusuma vore nkuko twari tubiva tukiri abana akabwira abantu ati njyewe natowe atatowe ibyo ni bishasha mugabo ni kurabya mu minsi izoza ndibaza uhari hariho abantu benshi ku isi bariko baratobora akenga bagira ati oya uwo muntu ushaka kuvuga sintegeza kubyemera ntegeza kujinyuza ntegeza kuraba abandi kuko babyiyumvire upasi wewe wavuze ngo ukuri kwa bibiliya erega bibiliya si siyansi bibiliya ni ukwemera urashobora kubyemera ntubyemere mugabo si ubumenyi uvuga ngo ntibuhinyuzwe bibiliya si nka korowani si ubumenyi buhinyuzwe rero icyo navuga abantu uko turi twese umwe umwe wese twige kujinyuza twige kwanga kuca inyuma y'umuntu ubwo ni uko aturushije akarimi cyangwa aturushije amatungo cyangwa aturushije ubushobozi cyangwa aturushije inkoho tumenye kujinyuza tumenye kwanga tumenye gutohoza tubaze abantu bazi ukuri kandi abantu batushakire ikintu kandi
Steve Derek nawe ku Derek abantu basoma ayo makuru barondera amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi kenshi ibyanditse byose bakabifata nko kumengana ibintu by'ukuri si bose abazi gutandukanya ugwatsi n'ururo ariko ihe nabandi ibyo babonye babifata uko nyine bakwibaza ko ari by'ukuri hari n'abavuga ko nk'abanyeshuri benshi ubu basa n'abanebwe batakije nka kera internet zitarakomera nko mu mabibliotheque bakiga cyane bakamenya ukuri aho ibintu biri hari abavuga ko hariho abadebukirwa bagafata amakuru baronse ku mbuga ngurukana bumenyi bagaca bakora nk'amadevoir yabo canke ibindi mu bivuga kwiga
reka mbanze mvuge ku ruhande rwacu nk'abamenyesha makuru ndibaza yuko umumenyesha makuru wese mbere yuko atanga inkuru nibanye naha abayikuye hose ategerezwa kubanza kumenya source yayo isoko ryayo kugira ashoboye kuyisangiza nawe abandi ibyo ndibaza yuko mu mwuga wo kumenyesha makuru umutama dukurira mu mwuga arabizi cyane ndibaza yuko ibyo nuko nyine bitegereza gukora dushobora gufata inkuru yose ubonye kuri Facebook cyangwa kuri Twitter y'umuntu mbere utanamenye neza hanyuma ngo uce ugenda uyisangize abandi hanyuma nk'abantu basanzwe mbere kandi baze uko ikiganiro kiriko gucumbirirwa cyane n'abantu bumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda ndibaza yuko ahanini tugabo bihugu novuga yuko bikiri inyuma mu bijyanye n'inzira y'amajyambere abantu bize si benshi cyane ubu umuntu wese ashobora kuronga ha telefone nziza ashobora gushyira ko Facebook Twitter cyangwa Instagram ugasanga arashobora gukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi abo rero nibo biba bigoye kugira ushobore kumwumvisha yuko inkuru yose abonye kuri social media atariyo ibyo rero usanga bigoye cyane ariko ndibaza yuko hugwizwa ibyigwa nk'ibi muriko muratanga muri kino kiganiro abantu bakamenya ibyiza n'ibibi bya social media ndibaza yuko byogenda neza ariko kandi kebura abantu bose na cyane cyane abazi ubwenge bize bashobora gusoma hariho uburyo bw'uko umuntu ashobora gukoresha akabaverifye n'izo mbuga ngurukana bumenyi za Instagram Facebook cyangwa Twitter ibyo rero iyo umuntu amaze kubaverifye ntibashobora kumwiba konte yiwe ntibashobora gushyira ko ibyo bishakiye kuri konte yiwe kandi biba byoroshye yuko icyo yokora cyose ari cyiza ari kibi ashobora gukurikiranwa ugasanga ari byiza biba biramufashije cyangwa bifashije abamukurikira ari bibi naho ugasanga n'inzego zibijejwe zirashoboye kumufata ndibaza rero yuko
ikintu cy'ambere ni izo nyigisho abantu bamenye yuko izimbuga ngurukana bumenyi zirafise ibyiza kandi bitari bike zirafise n'ibibi byinshi byinshi bitari bike nibaza yuko byoba byiza imbere yuko umuntu afata ikintu akuye kuri social media iyo ariyo yose yobanza kwiyumvira rimwe kabiri gatatu kane niyashika kugindwi amaze kwiyumvira karaba uwo muntu yabyanditse cyangwa aho byandikiwe ndi neza yuko azoba yatoye ukuri kwabyo yuko ibyanditswe ari ukuri cyangwa ari kinyoma ariko kandi ndibaza yuko ata muntu muzima ata muntu afise ubwenge ashobora kuzana inzigo yinzikira mu makomantere cyangwa mu kwandika ibyo yishakire kuri za social media kuko ndibaza yuko ubuntu buturanga ubuntu bw'umuntu naho nyine bugaragarira mu byo akora bugaragarira mu byo asangiza abandi no kuri izo mbuga za social media zidasigaye inyuma kuko turamaze kumva uburorero butari buke abantu babuze akazi kubera iki kubera abatanga akazi bashobora no kujya kuri izo social media bakaraba ibyo uwo muntu aho asangiza abandi ugasanga umuntu baramukuye mu ihiganwa ryo kuronka akazi kubera ibyo yandika ibyo rero ndibaza yuko ari byiza yuko n'abakoresha izo mbuga bobanza kwanza bakeza imbuga zabo basanzwe bakoresha bakaraba yuko ibyo batanga ibyo bashyira ko bifitiye akamaro abandi bashobora kubisoma cyangwa kubikurikira ibyo ndibaza yuko biri mu byotuma abantu bose bashobora kumenya yuko ibyanditswe kuri izo mbuga ari byiza cyangwa ari bibi ari byo kwizera cyangwa atari byo kwizera
nashaka mbaze Athanase Karayenga kuvyereke abo baba bafise ubwo bubisha bakaja ku mbuga ngurukana bumenyi kwifatira mu gahanga abandi kubatuka kubambika icyeyi bakura kwa gahuzu ikintu baba bashaka gushika ko hari abavuga ko kenshi abantu nkabo baba bafise ibibazo nabo nyene mu buzima bwabo bakarondera abandi babitako kandi bataba bafise ubutwari buhagije bwo kurondera uwo muntu baba baronda kwifatira mu gahanga bakagenda bakabona na maso muyanda akamubwira ibyo abashaka kuvuga babona uburyo bworoshe no kwinyegeza inyuma y'izo mbuga ngurukana bumenyi ko babazi ko byoroshe adashobora guhangana n'uwo muntu amaso muyandi bataba bafise courage nibyo
oya de abungira bakera bo mu Burundi babongo baratukana bahana hani bikomo ari ku musozi uyu n'ubundi ari ku wundi musozi ibyo byabayeho social media zitaraza ukiye mu isoko ibujumbura cyangwa igitega cyangwa mu Kirundo kumviza abantu ibyo bavuga ni byinshi kandi usanga bimwe ari urusaku babeshera naka ntibamumentanirize ibintu ibyo ni ibintu bigenda n'akabere k'abantu ndibaza ko bicoze ubwoba cyane igihambaye mu by'ukuri ni uko nk'uko nabivuze amaleta yukumva yuko ari ngombwa afata amategeko yubahiriza iteka ry'umuntu wese ubutuswe agashobora kwitwara rero aba muri mu bihugu byose hari ibintu bita code penal code penal iranditswe hari ibyaha barakubwira bati ubesheye naka wabambitse ibara mucyoje uzohanwa gutya bazogucira urubanza utange amande ibyo biriho biranditswe kandi abacamanza barabikoresha ariko ibyo ntibirashika kuri internet ntibirashika kuri social media naho bipfiriye hari abantu bibaza yuko interineti ari akajagari kuvuga ibyo ushatse kutuka umukuru w'igihugu ushatse cyangwa ugatuka umupatiri ushatse cyangwa ukanduza umuntu wese uwo ari we wese wifuza gucyoza ibyo ntibibaho muri code penal hariho amategeko abivuze kandi abihari no muri yari bikwiye kumera interineti si akajagari interineti si ahantu batagira amategeko interineti si ahantu uvuga ngo bifashe mu gahanga uwo ari we wese ngo ndamupfuke ndamwambika ibara hanyuma ngo ntacyo bibazakurikirana ikintu gihamba ikintu kitavuga ni uko abantu bamenya yuko hariho amategeko hariho ibihano hariho ubushobozi bw'abapolisi kuzakurondera bati wowe wavuze naka wasutse naka ufatwe kandi uburanye
Radio Vida America Washington DC mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku kamaro k'imbuga ngurukana bumenyi ibihabera amakuru ahatangirwa ubumenyi n'ibindi hamwe n'uruhande rubi rw'ibivugirwa n'ibikoregwa kuri izo mbuga turi kumwe n'abatumire Athanase Karayenga umenyesha makuru w'inararibonye ari pari mu France na Steve Derrick Ndizeye umumenyesha makuru w'inkino afise na radio Africa for Hope ari mu gihugu c'u Sweden. Nze kuri wewe Derek, dako turavuganye nabo baje nyuma y'izo mbuga bakivatira abantu mu gahanga kabakura kwa gahuzu bagatuka n'abantu bataza taho nazohurira mu buzima. Nagomba nze ku kibazo ico kibazo gikomeye nkuko nabivuze mu ijambo ry'intanga marara kubijanye n'umupira w'amaguru. Abakinyi cyane cyane bafite uruko bagwirabura bamaze igihe bidoga ukugene bifatirwa mu gahanga n'abantu baba bafana cyangwa abandi bantu. Iyo habaye inkino ntibisaba nuko baba bakinye nabi cyangwa umuntu bavuga ngo batwawe n'agashavu, birabaryohera kubona bariko barabifatira mu gahanga kubera ikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba. Natanze akarorero gaheruka kuba k'umukinyi Marcus Rashford akina mu Manchester United mu Bwongereza, ariko siwe wenyine n'abandi benshi bakiye mu bibazo nk'ibyo nkaba Raheem Sterling n'abandi benshi benshi bakinyi bakomakomeye n'abadakomakomeye. Icyo kibazo kibwa kaba abakinyi barituye FIFA baritura UEFA ko byokora ishobora kose kubyo byakingire, ariko ingingo ayo mashyirahamwe yafashe gushikubaka babona ko adahagije. Ni kuki icyo kibazo gikomeye cyane muri ibi bihe kubera iki toteza abo bakinyi babirabure bashaka gushika kuki?
Icyo kibazo rero ndibaze yuko gifitaniye isano ritari rito n'ibyo nyene twari ko turaganira bijanye na social media, kuko umuntu washobora kugucyoza acishije kuri izo mbuga. Ibyo rero nibyo bigaragara cyane, naho hari ibigaragarira kubivuga utanga ngo bafana umuntu baramukomeye induru y'inguge kandi atari inguge bamuhora urukoba rwiwe na cyane cyane kubera wirabura. Turabizi na cyane cyane mu bihugu by'Uburusiya, twaje mu bihugu bya Buraya y'ubuseruko, mu Bwongereza ntibyari cyane, ariko rero mu Bwongereza usanga cyane cyane biba mu bafana cyane ugasanga kuri izo mbuga ngurukana bumenyi niho bibereye. Ibyo rero rimwe na rimwe hari igihe polisi bijyamo ugasanga barahanye umuntu yabikoze, ugasanga afunzwe iminsi mike bamuciye amande baramurekuye. Ibyo ntibiba bihagije, ariko rero ingingo ya mbere yategezwa gufatwa n'ayo mashyirahamwe y'izo nkino FIFA canke UEFA, ndamaze kujya mu nama rukokoma ijyanye n'ibyo onye barabuze ibintu byinshi. Ariko rero gushika biraboneka yuko ari FIFA canke UEFA ibihano bafatira umupana canke mbere n'umukinyi aba yakoze ibintu nk'ibyo bifatiye ku ivangura bidahagije. Ngira mu mitende byaraguzwe ku mukinyi w'umunyayirwe Edinson Cavani asanzwe muri kino gihe ashikira Manchester United, yifashishije amajambo make ariko aganira n'abantu kuri social media kuri Instagram. Ijambo rimwe gusa ryatumye ahanwa n'ishami ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza. Ako kari akarorero gato, ariko nibaza yuko igihano cyo gusiba inkino zingahe yasibye kitari gihagije, ahubwo nyabuna hari hakwiye no kumufatira ibihano bikomeye cyane bishobora no kumubuza gusubira gukina ihiganwa ryose rikorera uyu mwaka. Ibyo nibaza yuko n'abandi atamuntu n'umwe yosubira gucisha mu kanwa ijambo rifatiye ku macakubiri y'uruhu. Ariko rero turamaze kumva abakinyi batandukanye mu Butaliyano, abakinyi barankana bapfa ibyo onye mu Bufaransa, ekipe yaserukira gihugu yuzuyemo abakinyi bafise abamuko muri Afrika kubera birabura, bifite umugwi yiserukira gihugu Bufaransa ugatsindwa, amakosa yose usanga bayatakuya abo bantu bafite amamuko muri Afrika. N'ibintu bibabaje cyane, ndibaza yuko ari FIFA ari ibimenyetso itanga byo kurwanya iryo rondora barakwiye kubyongereza, kuko turazi yuko icivugo cya UEFA na cyane cyane ku mahiganwa akurikiranwa benshi ya Champions League harimo respect n'ibijya baba bashatse gushyira imbere, mwubahane hanyuma kandi no mu budasa bwanyu mwubahane. Hanyuma kandi ndibaza yuko ari abakinnyi benshi bamaze kugira icyo babivuga ko yuko amacakubiri afatiye ku rukoba nta kibanza afite mu bijyanye n'inkino, ariko imbuto ko yuko bamwe babandanya babikora, babandanya binyegeza inyuma ya za social media, ugasanga bariko batuka abantu, bariko bacyoda abantu babahura ingene basa, ingene Imana yabaremye canke amamuko yabo. Ndibaza yuko hageze yuko ayo mashyirahamwe akomaka mu nkino ahaguruka, naho bibabaje cyane kuko hari n'amashyamwe y'izo nkino nyene kandi mvuza makungu usanga ashira inyuma ashaka gushyira hasi abakinnyi cyangwa abanonotsi bafite amamuko muri Afurika kubera ububangutsi bwabo ariko na cyane cyane waraba ibintu bafata mu kubahana cyangwa mu kubahagarika usanga ari urwo rugo rw'iyo baje bava muri Afurika ni utanga akarorero urabye nk'ibyo bari barahora ubunonotsikazi w'Uburundikazi Francine Niyonsaba rurangiranwa ku metero 80 n'umunyafurika yepfo kazi Katere Semenya nibaze yuko abo bari bararenganwa bararenganwa kuko bari kubahugwa ingene Imana yabarengeye ingene bameze ububangutsi bwabo nicyo barabahuye nzi neza iyo aba ari umuzungu ibyo bataba bariko barabikora ariko rero ndibaza yuko hakwiye yuko n'amareta usanga abakinnyi bamwe bamwe b'abanyafurika bavamo yarakwiye guhaguruka ashigikire abo banonotsi cyangwa abo bakinnyi babo kugira biyamirize ako karanda n'ayo macakubiri basa n'uko bariko barakoregwa n'ayo mashyirahamwe mpuzamakungu.
Yego, urakoze. Tanas Karayenga, itangazamakuru muri iki gihe cy'imbuga ngurukanabumenyi ni ikihe iryo tangazamakuru ryoterezwa gukora kugira ngo ritange amakuru y'ukuri ribandanye ritanga amakuru y'ukuri ku bayakeneye muri iki gihe hari izo mbuga ngurukana bumenyi aho ibintu bishobora kurengera urugero bikaba kajagara
reka mu by'ukuri ari social media cyangwa ya media classique kuko twahora tubyita kera ibanga ni rimwe amabanga ni amwe wewe uri muri journal New York Times cyangwa ukaba muri Le Monde cyangwa ukaba muri journal yo muri Suède cyangwa mu Bushinwa hariho hose ikintu cya mbere wisunga ni kuvuga ukuri ukagerageza kuvuga ukuri ukuri uko ukunze watohoje kandi wahaye ijambo abantu bose begwa icyo kibazo rero ikibabaje muri social media ni uko biragoye guha ijambo abantu miliyoni umuntu ashobora kuvuga icyo yishakiye ari muri Vietnam akavuga ikintu kitamwerekeye mugabo acyoza nk'umuntu ari muri Etats Unis uri muri Brazil agacyoza uri muri Egypte bigaruka hahandi wowe naho wowe ufise social media uri radio ikomeye nka BBC nka Papa de l'Amérique uretse abantu bakavuga ibyo bashaka ni ukuri ntabyo uzoshobora guhagarika nta gakimwe ushobora gukora kugira ngo abantu bareke gutukana keretse amategeko ahabaye amaleta ashyizeho amategeko kandi warabonye yuko mu minsi yahera harabaye ingorane ya jonali yitwa Iwacu i Burundi mugabo kuva amezi amwe ayandi Burundi yaramaze guhagarika uburenganzira bw'uko umuntu wese ashobora gusiga icyumviro nyuma ya article ya Iwacu birya si byiza na byone kuko umenga uburenganzira bwo kuvuga icyo wifuza cyo kwandika icyo wifuza nabwo tuzobupimirwa na leta nabwo nibyo si byiza nibyo ni ukubyirinda rero ngaruse ku kibazo cy'iwawe ari abamenyeshamakuru ari ibimenyeshamakuru ari amaleta ari abanyagihugu twese nitwige kumenya yuko hariho amategeko ateza kutugenga kandi amategeko ategezwa kuduhana kandi amategeko ateza kutwereka inzira nziza zo guhanahana amakuru no guhanahana ibyiyumviro byo gutekereza washaka ntibigucire yuko umumenyeshamakuru akekeza abatwara ibyo ni uburenganzira bwiwe kandi abanyagihugu barabishima iki nacyo navuga ni uko cya nyuma ni uko Frederic uko yabivuze ayo mashyirahamwe mpuzamakungu erega nayo narazikiwe kuko mumenye yuko inkino nka nyinshi zo ku isi zikomakomeye kuko zifise amahera menshi cyane bica bigaruka hahandi bandi abantu bafite amahera bafite Manchester bafite Paris Saint Germain bafite ayandi maekipe akomakomeye bafite Barca baca amahera menshi cyane nicyo gituma bagira batinya kuvuga bati wowe uvuze nabi ndaguhane umuntu avuze nabi ugasanga nawe akukwenga ni publicite itanga amahera menshi niho usanga nabone bazitirwa n'uwo munoho w'amahera
ntagutiriyemo ibintu by'amahera nibyo hari nk'abakinnyi basaba ko umukinnyi umwe muri bo muri ekipe yabo acyojwe nabo barorerezi bamwita inguge bavuga yandi majambo bamutuka ko match yocihagarara mwari ko muravuga muri video z'amahera match ihagaze na mahera bagiye abarorerezi ntiba nkabatogaruka nako nshaka muwandanize kuri ico cyumviro
yego n'ukuri kuko urabye nk'abarorerezi babataza amahera ariko umenye harya hariyo publicity bashira hamwe agagaze ibintu harya kibwa cy'umupira ariko umenye inyuma yaho hariyo amateleviziyo ariko arerekana uwo mupira abo bose batanga imiliyari z'amahera z'amadolari z'amaeuro ibintu biteye ubwoba nicyo gituma usanga abantu bafite amashyirahamwe yo gukina usanga babiraba mirenengwe ukamenga umuntu atutswe ibisanzwe bizohera agashaka ukazohera kuko afata amahera menshi hanyuma ugasanga bamumugiramo menshi mugabo ikindi cya nyuma navuga ni uko burya ikintu kigira aho kigera urabye abantu bakina neza mu migwi myinshi y'iburaya cyane cyane bava muri afurika kandi umwirabure mubi ni umwirabure akina muri ekipe gusinze umwirabure akina muri ekipe y'iwawe atsinda aba mwiza twengeje abantu rero muri ibi birere by'iburaya niba batabona yuko barikura ko amahirwe y'ukuronka abakinnyi bafite inguvu bafite ubukerebutsi biruka gusuma abandi abo bose nta benshi bava muri afurika hagaritse acakuri ibyo bitutsi bazoba bari barasiba ivomo kuko mu bihugu byo muri afurika hazoguma havamo imisoro ikomeye ikerebutse irusha kwiruka abandi niko bimeze abandi bafite ubundi buhinga abanyafurika icyo nacyo barakiturekera rero ndibaza ko abafite amashyirahamwe bo kwikebuka bakagira bati oya ibihugu bya afurika naho biteba guhagaruka bigakingira abantu babi iwabo reka twetuze icyo batumariye tubakingire
yego ariko uravuga ko cyane cyane usanga toteza nk'abo bakinnyi babirabure abanyafurika cyane cyane abo babifatira mu gahanga babacyoza kenshi naba bari nko mu maekipe abari kakina niyo ekipe abo birabure barimwo harabavuga ko bashaka kwaca intege niko ubibona Steve
intumbero yabaye nta yindi atari yonyine yo guca intege abo bakinca nke abanonoti ariko rero ndibaza yuko ikindi nacyo ari iciyo nzigo abantu baba bafise kuko turazi yuko atari bose bifuza guca intege abandi ariko bakora kuri ayo macakubiri afatiye ku rugo ivyo rero ndibaza yuko nibyo ni ya nzigo ni kwa kuntu ko guca intege abandi ariko rero si bose babikora kuko hari abandi banabashyigikira kandi ugasanga ntibatangiye urwo ruhu ariko ni ka gatima kabi abantu bamwe baba bafise
mu kurangiza twavuze ibyiza bibi bibira ku mbuga ngurukana bumenyi mukurangiza Athanase Karayenga ariko umuntu yitegereje ibyiza bibera ku mbuga ngurukana bumenyi biruta ibibi bihabera
sindabizi mugabo nta munsi hanureho gupima ngo ibyiza n'ibibi mugabo ibyiza biriho byinshi cyane ibibi biriho byinshi cyane igihambaye nuko abantu kuko nari narivuga kare abantu cyane cyane abatwara bagira inama vuba kwihuta bagira inama zo gushinga amategeko tuve mu kajagari tuve mu bitutsi tuve mu bantu bashaka guca amahera menshi erega n'ikindi kibi muri ibyo byose twamye tuvuga bya social media ikindi kibi kibabaje nuko izo social media zose nka zose nizo muri etazini n'abanyamerika rero abanyamerika wumva yuko baraturushije ubumenyi baraturushije ubuhinga bwo gushinga amasocial media none twoca tubahebera burundu ubwo buhinga bwo guhanahana amakuru ubwo buhinga guhanahana umuziki amasinema bica tubyo twavuze kare byo gukora tubihebera abanyamerika koko ubwo nta bundi buryo dufite kuko abanyafurika bogira imihora rwabo nka kujya ko bashinga mubwo bashinga nuko bafite ubundi n'imigeso mbi yo kuzitira abanyagihugu babo cyane barya barusiya n'abandi bafite ubushobozi mugabo baca bazitira uburenganzira bw'abanyagihugu bwabo ariko iburaya ubwo karaciye ingani iburaya habure ikintu cyo kwitwa facebook y'abanyaburaya muri afurika twobura ikintu cyo kwitwa twitter mugabo gitwarwa n'abanyafurika icyo kintu cyo kubona yuko abantu badutanze mu bwenge nivyo ibyo ni ukubikurira inkofero ba Facebook na baadhi ya njia za kutoa ariko nukuri ni jambo la njia kuchunguko umuhimu ngumu mengine kose kocha muri social media za Amerika jinsi vishobok halafu yuko amareta na yanakilati oya stop hagala jinsi vishobok wadai.
Yego mukurangiza nawe Steve Derrick icyo kibazo nyene ubona ibyiza birengeye ibibi kuri kumbuga ngo kana mumenye cyanke na kumuntu ashobora kubipima ngo abimenye
je ku ruhande rwanje ndibaza yuko ibyiza bibera kuri zimbuga mu rukana bumenye nibyo byinshi gusumba ibibi hanyuma kandi mfite ibyizigiro yuko ibyiza bizo umusumo bizokwa ibyizigiro byama bitsinda ibyizigiro yuko ibibi bizokwama bitsinda ibibi kandi nzi neza yuko ukuri kuzokwama gutsinda ikinyoma. Ibyo rero ndabivuze mfatiye kuri abo bakoresha izo mbuga benshi barabikoresha mu byiza urabye abo bakoresha ibibi mu gutanga mu kuvuga kwerekana inzigo y'inzikira cyangwa mu guca intege abandi cyangwa mu suma mubiki usanga ari bake cyane gusumba igitigiri cy'abakoresha izo mbuga ariko bahana batanga ibyiza. Ibyo rero ndibaza yuko icyo novuga nuko notera kamo yuko abantu na cyane cyane bariko baratwumviriza abariko bumviriza radio ijwi rya Amerika ndibaza yuko icambere nuko bogerageza kubandanya bagendera ubuntu bakabona yuko gushikiriza icyumviro bishoboka kugishikiriza neza utarinze gutuka cyangwa utarinze gutyoza uburiko uburavuga. Hanyuma ikindi nacyo nibaza yuko nuko twige ingene izo mbuga zikoreshwa na cyane cyane ku cyabwenge turazi yuko hari ibyigwa cyangwa amashuri ategurwa yo kugira abantu biyungura ubumenyi ingene bashobora gukoresha izo mbuga na cyane cyane no kwigisha abandi ingene zikoreshwa.
Murakoze cyane barabatumire Atanaza Karayenga umenyesha makuru w'inararibonye ari pari mu Fransa na Steve Derrick ndize umenyesha makuru w'inkino afisi radio Radio Africa for Hope ari mu gihugu cy'u Sweda bako turavuga ku byiza n'ibibi bibera ku mbuga ngurukana bumenyi nico kogwa kugira ibyiza ari ibyo bitsinda ibibi. Ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze
cyane.
Zibara dijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 90.9 n'ibice 0
nako kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwija Amerika Yabayi Isubizo Chachu Radio Ijwija Amerika Yabayi Isubizo Chachu Mugutera Igihugu cy'Uburundi Yabayi Isubizo Chachu Mugutanga Ijambo Mubanyagihugu Yabayi isubizo cyacu Yaratanze jambo abarundi turi ruhutse mugushikiriza Ya chachu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo chachu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo chachu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo chachu Bakarolero, bakarolero, batanga makuru, ahu.